Ugo Uganda kubari mu mirwi igiye kwandika abazitaba amatora yimirije mu Burundi no guhagarikira ayo matora werekeye abo mu mirwi yo mu makomine sesi no mu ntara sepi iruhande yabo harimwo nabajejwe intwaro mu makomine no mu ntara za Meri n'intara Bujumbura co kimwe n'abayobozi b'inyigisho mu ntara umukuru w'umurwi w'igihugu jejwe amatora mu Burundi Seni Pierre Claver Ndayicariye avuga icizo nyigisho zigamije gushikako
intombero nyamukuru nimwe twicara kugira ngo tubategure kugira ngo tubabwire ingene bagiye kudufasha igikorwa cyo gutohoza bakoreye mu ntara ku mitumba hose ibibanza tuzokoresha hageze kwandika abifuza kuzotora icyo kikorwa cyo kurondera ibyo bibanza cyo kubitohoza tugikorana n'abarongoye amakomine tuyikorana n'abarongoye inyigisho n'indero kubera iki abindero kubera ko icyo gikorwa kenshi na kenshi usanga kibera mu bibanza by'amashure amashure ya leta canke amashure y'amashengero
iyandikwa ryimirije ntijya abazitaba amatora yo kwemeza no guhakana integuro zibwirizwa nshingiro mu kwezi kwa gatanu kuno mwaka ni mu gihe inyuma y'imyaka itarenze ibiri hategekanijwe amatora y'inzego zitandukanye bamwe n'abandi bakibaza ingene abazokwiza imyaka yo gutora mu 2020 bazitaba amatora batanditswe umukuru w'umugwiseni atanga umuco kuri uwo mwitwarariko
iki gikorwa tugira dutangure muri ino minsi twovuga ko tugifatanya tuvuga kwemeza integuro y'ibwirizwa shingiro referendum ariko ibitigiri tuzokuramo duheje kwandika novuga ko 95% tubona yuko tuzobikoresha mu mwaka w'2020 kuko turiko turegereza umwaka w'2020 nico gituma tuzokoresha ubuhinga logiciel idufasha kuburyo uwegereje gutora mu 2020 mugaho ataragira gutora muri referendum tumushira ko akamenyetso ntatore muri referendum mugabe karatayi wizosohoke hari ko akamenyetso kamuhwa ububasha bwo gutora mu 2020 ivyo ni ibikorwa by'ubuhinga turiko turahinyanyura tuzokorana n'ishirahamwe rizokora ibyitwa bya informatique
Petero Caravel Ndayicariye arongoye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora aranatanga n'umuco kubibaza ryari yandikwa ry'abazitaba referendum yo mu kwa gatanu rizotangura
murumva ko muri iyi nama turi kumwe n'abagize imigwi yo mu makomine ya Bujumbura no mu gisagara cha Bujumbura bisigura iki bisigura ko duhejeje mwiyinga rizokurikira izindi ntara zose tugahuza basepi basigaye n'abagize imigwi y'amakomine isigaye mu gihugu tuzuba tubahaye uburenganzira bwo kurondera ubwa mbere abakozi bazokwandika abifuza gutora bamwe twita mu gifaransa les agents recenseurs
inyuma y'uruganda kubagize imigwi y'amatora mu ntara za Bujumbura na Meri ya Bujumbura ku magerengerezo ya 22 na 23 ukwezi kwa mbere turimwo izo nyigisho zizotunganywa mu zindi ntara z'igihugu zisigaye igitega hazohurira abaje bava mu ntara za Cankuzo Ruyigi Gitega na Karusi Imakamba hazohurira abavuye mu Rutana Imakamba mu Rumonge ni Bururi Ngozi hazohurira abavuye mu ntara za Muyinga Kirundo Ngozi na Kayanza mu Cibitoke naho hakazohurira abaje bava mu ntara za Bubanza Mwaro Murambye na Cibitoke Bujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.